Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Burundi ibiciro vy'amazu vyaduze cane, banyeneyo bahitamo kuyaha abakongomani bahungiye muri ico gihugu kuko bari hamu madolari abahora bapanze babarundi basanga amagorwa adasigayane
bivanye no kuntu nyene n'ubuzima butsimbye inzu zitegezwa kuduga kubera ibindi bintu byinshi byadoze nico bitwaza
abahungu babanyamahanga urabona igihugu mbanye bo baje kuduga inzu bo baje bafite idorari twebwe natwe tukaba dufite ubuhera bwacu bwateye agaciro.
Aba ni bamwe mapangayi bo mu Burundi mwijya nino ku isi. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu na mugenzi we wa Canada baraye bakora ibiganiro ku by'ubudandaji n'amataxe. Amerika yari yavuze ko izodugiriza Canada idonido ni mukanyisasi. Nongere ndabahe ikaze nchuti wakunzi biju gya Amerika. Makuru turahera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila yahoze ari prezida w'ico gihugu yaraye atanguje ibiganiro n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta ya Kongo. Ni biganiro vyashimikiye kuri kazoza ka politiki ya Kongo. Ibindi kuri no nkuru na Fidel Niyongabo.
Ivyo biganiro birimwo n'abari mu mashirahamwe aserukira inyungu z'abanyagihugu. Prezida wa Kongo Felix Tshisekedi na Joseph Kabila yahoze ayoboye ico gihugu barigeze gupfundika amasezerano yo gusangira ubutegetsi inyuma y'amatora yabayemwo amatati mu mwaka w'2018. Yamara Tshisekedi yagiye aragabanya ingufu za politike z'uwo yasubiriye mu kumwagiriza ko yabaye intambamyi ku migambi yiwe yo guhindura ibintu mu gihugu. Imigenderanire hagati yabo bategetsi babiri yaratosekaye ku buryo mu gihe umugwi M23 ariko utera uja mu gisagara ca Bukavu kigira kabiri mu bunini mu buseruko bwa Kongo mu kwezi guheze. Tshisekedi yabwiye abari mu nama yerekeye umutekano yari kibera mu gisagara ca Munich mu Budagi ko Kabila yafashije abagwanya ubutegetsi. Joseph Kabila ntacyo yatangaje ku mugaragaro ku bijanye n'uruhagarara ruri mu buseruko bw'igihugu canke ngo yishure ku birego bya Tshisekedi. Gushikashira habona urwandiko mu kinyamakuru cyo muri Afrika y'Epfo ku itariki 23 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Rugo rwandiko Kabila yagirije Tshisekedi ko yarenze kwibwirizwa shingiro ariko aho nyanga gateka ka muntu kandi ajana igihugu mu ntambara.
Fidel Niyongabo urakoze. Tugume ku mugabane wa Afrika, ubu tuja muri Sudani y'Epfo aho ubutegetsi bwa gisirikare muri ico gihugu bwaraye butaye muri yompi umushikiranganje ajejwe amahoro Stefan Palkoulo yatawe muri yompi avanywe mu biro vyiwe ejo ni mukankusi.
Gufata abo bantu bije bikurikira imirwano ikaze yabaye mu byumweru bishize mu mujyi wa Nasir ufite igihugu akamaro kanini herereye mu majyaruguru y'igihugu ahabaye ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu n'abarwanyi b'abazungu bari mu mutwe wiganjemo abarwanyi b'abanuwer bo mu bwoko bw'amashare. Ingabo z'abazungu zarwanye ku ruhande rw'ingabo z'amashare mu ntambara y'abenegihugu ya 2013 kugeza 2018 yabashyamiranije n'ingabo z'abadinka ziganjemo abambari ba perezida Salva Kiir. Kuri uyu wa gatatu minisitiri w'itangazamakuru Michael Makuei yashinje ingabo zishyigikiye mashare kuba zarafatanyije n'ingabo z'abazungu ndetse no kugaba igitero ku birindiro bya gisirikare hafi y'umujyi wa Nasir mu ntangiriro z'iki cyumweru. Minisitiri w'itangazamakuru ntiyitabye telefone ku bijyanye n'itabwa muri yombi rya minisitiri ushinzwe amahoro wari mu banyapolitiki bagize uruhare mu biganiro byaje kugera ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro yo muri 2018 yahagaritse intambara y'abenegihugu. Mu ntangiriro z'iki cyumweru vice perezida yatangaje ifatwa rya minisitiri ushinzwe peteroli Port Kangchol ukomoka mu mujyi wa Nasir n'umuyobozi wungirije w'ingabo Gabriel Duplam ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu gisirikari bifatanyije na Riek Machar.
Ishuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu cete yandaniriza muri Amerika. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarayadugije idarapo mu muhango kwerekana ko Amerika ifise ishaka ryo kugarukana abanyagihugu bayo bapfungiye mu mahanga canke bagizwe imbohe ejo ni mukankusi.
Intumwa idasanzwe ya perezida Donald Trump ko bagizwe ingwate Adam Bohira yagize ati politiki yacu yibanze ijana ku ijana mu gusubiza abantu mu ngo zabo. Uyu muyobozi wirinze kugira ibindi bisobanuro atanga yongeyeho ati muzabona amatangazo mu minsi iri imbere. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabwiye Ijwi rya Amerika ati Perezida Trump yiyemeje kugeza mu ngo zabo abanyamerika bose bafashwe bugwate cyangwa bafungiwe amaherere mu mahanga. Ati aba barimo abanyamerika n'abandi bose Hamas yafashe bugwate kugeza n'ubu ikaba ikibafite muri Gaza. Uyu muvugizi yongeyeho ati imbaraga zo kubazana mu rugo zirakomeje kandi ni igikorwa cyo kwitondera. Nta nama dufite gutangaza cyangwa ngo tuzisomere amatangazo muri aka kanya. Ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu, imyaka 18 zabishize kuva Robert Levinson, wahoze ari umukozi w'ibiro bya Amerika bishinzwe iperereza FBI, ashimutiwe muri Iran. Mu guhamya ubwitange bwa Amerika, Kongere yose ibishyigikiye, hashyizweho ibendera riranga bagizwe ingwate n'abafunzwe nta kosa bafite mu gika cy'itegeko rijyanye no kurinda igihugu ry'umwaka wa 2024. Kuri uyu wa kane, umuyobozi wa FBI, Kash Patel, yatangaje ko Washington yiyemeje guca burundu ifatwa bugwate no gufungwa bidakwiye ndetse no gusubiza ibisigazwa by'abatashoboye gutahanwa ari bazima binyuze mu bikorwa bya diplomasi n'iby'ubutasi. Uyu muhango ubaye umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Trump yakiriye kuri Perezidansi ya Amerika abari bagizwe ingwate 8 bari bafunzwe n'umutwe wa Hamas Amerika yashyize ku rutonde rw'ikoresha iterabwoba.
Ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu ryanino aracabandanya. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika na mugenzi we wa Canada barakoranye ibiganiro ku by'ubudandaji n'amataxe Amerika ari yavuze ko izodugiriza ko Canada. Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Ibyo biganiro bibaye mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump yigijeyo mu kiringo cy'ukwezi ishigwa mu ngiro ry'amatagisi mashasha yo ku rugero rw'ibice 25% ku modoka zirungitswe muri Amerika zivuye muri Canada na Mexico. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko umushikiranganji wabwo Marco Rubio n'uwa Canada Melanie Joly baganiye ku bibazo birashinga ibihugu byombi ivyerekeye umutekano ku mbibe bisangiye ubudandaji hamwe n'iterambere rusangi. Umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru mu biro vya Perezida wa Amerika. Caroline Levitt yabwiye abamenyeshamakuru ko Perezida Trump yavuganye n'abategetsi bakomeye b'amasosiyete akora imodoka ya Ford, General Motors na Stellantis imbere y'uko atangaza ko yigijeyo ingingo yerekeye ishigwa mu ngiro ry'amatagisi ku modoka zikoregwa muri Canada na Mexico. Yamara amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse muri ivyo bihugu bifitaniye imigenderanire ikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaji azobandanya gushigwa mu ngiro ku bindi bidandazwa. Umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru mu biro kwa president yavuze kandi ko Trump yiteguriye kuganira ku byerekeye ibindi bidandazwa bishobora gukugwa ko amatagisi mashasha.
Ijwi rya Amerika amakuru yose abagezweho hirya no ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukarere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi ahavugwa iduzwa ry'ibiciro vyo kupanga amazu. Abemeza ko ibiciro vyabaye indanse bavuga ko biriko biterwa n'ubwinshi bw'abakongomani bahunze intambara bariho amafaranga menshi gusumba gutyo banye n'amazu bagasohora abari bayarimwo b'abarundi kuko bavuga ko bariho make kuri bo. Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda atubwira ibindi kuri no nkuru.
Irazimbye n'amahera menshi nk'ubufise nk'agatahe nk'agatoya kacupanga nk'inzu ibihumbi ijana n'itanu
bamwe amatate yo mu rupange isize n'ubupanze kubana yuko amahaya abuze nabatse baduhuza amabehe kandi uwayubatse inzu yiwe ategerezwa kuduza ibe.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu ntara zitandukanye z'Uburundi basanzwe baba mu mazu yo gupangisha bavuga ko babangamiwe n'ubuzima barimwo busanzwe bubagoye bw'ubukene hakiyongera ko n'iduga ry'ibiciro by'inzu bapanze. Aba ni bamwe mu baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Bivanye n'ukuntu nyene n'ubuzima butsimbye inzu zitegezwa kuduga kubera ibindi bintu byinshi byadoze nicyo bitwaza kugira abadoze inzu
amabehe kandi uwayubatse inzu yiwe ategerezwa kuduza ibe agashyira ibyo ko
ntiyajya gupanga nyene kiragoye kubera ubu nyene birazimbye n'amahera menshi bashinze gupangisha.
Uyu mukenyezi asanzwe adandaza ibintu bibaye abaye akaba atunze umuryango w'abantu batanu avuga ko ibyo bisumamwo muri kino gihe bitakibasha kubarihira inzu babamwo.
Nk'agatahe nk'agatoya kacupanga nk'inzu ibihumbi ijana n'itanu hari igihe usanga ya mahera utari kurayakuramwo ugasanga nyine urabona n'inzu
Kuri ico kibazo c'amazu yo gupangisha aduzu ibiciro abo banyagihugu bavuga ko ubuhoho byayangaye bitewe n'impunzi z'abanyekongo zahungiye ku bwinshi mu gihugu cy'u Burundi. Aha bagasigura ko hari bamwe muri abo bahunze bafite amafaranga y'agaciro mva makungu y'amadolari baca baja kurondera amazu babamwo bakariha ku buryo bworoshe. Aha rero ni abo banyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika habasigura ko muri kino gihe basorogwa mu mazu mu gihe badashoboye kuriha igiciro baba babwiwe n'ubakodesheje bagasohokamwo.
Biratuma batwirukana kugira ngo bazane abandi bashasha baca babaka amahera menshi igiciro kirenze.
Ikibazo urabona abahungu b'abanyamahanga urabona igihugu mbanya bo baje kuduhuta inzu bo baje bafite idorari twebwe natwe tukaba dufite ubuhera bwacu bwateye agaciro.
Ariko kandi naho biri uko hari bamwe muri abo banyagihugu twaganiriye bagaruka bakavuga ko banye na mazu nabo batarira busema mu kuduza amazu yabo kuko ubuzima muri kino gihe bwazimbye ndetse n'amakora akaduzwa cyane.
Sino otira bene inzu nabo batiduza nabo nyine sibo ibintu byose biba nabi tuko bw'igihugu gitewe n'umukene gitewe n'inzara nayo mazu bene yo sibo nayo mera nabo bayaronka bayagurike.
Abo banyagihugu bakoteje amazu mu Burundi bavuga ko ingaruka mbi ari nyinshi muri kino gihe kuko ibiciro byongerekana cyane ariko aho bakura hakabandanya habura. Bagasaba ko botuma baronswe igitoro ibikorwa bikabandanya uko byahoze kuko bituma n'abadafise akazi bakaronka. Kuri iki kibazo umwe mu bashinga amateka yavuganye n'abakunzi bacu yatowe n'abene gihugu avuga ko leta yari kwiye gushiraho ibiciro ntarengwa ku mazu yo gukodesha kugira ngo hatagira bikika mukiza mu gufatira kugakana abapanga amazu.
Zibanze kugira ngo zize zirafasha abanyigihugu bato no kujya batobato cyangwa se ubyo bayabaye baramukorera batanga hanabonye bakumbura icyumba yuko rero n'iryo bwizwa ryoboneka riba ku mufatiro abapangisha cyangwa abashima itabi byo kubaka bo kwisunga kugira ngo uza gupanga yoroherwe.
Aha kandi n'umunyamategeko Anacre Hakizimana yaganiriye n'abakunzi bacu avuga ku itegeko rigenga uburyo bwo gukodesha amazu mu Burundi rero ka mu mwaka w'1988 naho nyene akavuga ko ritari ryuzuye ari naco gituma abanyagihugu bakotesha muri kino gihe babangamiwe cyane.
Umva ko ritego rya kera iryo rero naryo nyene mugabo ntiryavuga riti ino karitsiye cyangwa akarere inzu zopanguka ibikenewe rero harakwiye nk'itegeko rigaragaza kugira icyo bitaregerasiyon y'ibiciro byo gupanga.
Kuri mikoro z'abakunzi bacu ubushikiranganje bujeje intwari yo hagati mu gihugu ubwishura ku kibazo cy'iduga ry'amazu muri iyi minsi mu Burundi buvuga ko bene amazu borekera aho gusohora abari babapangiye bitwaje ababaha amafaranga y'agaciro kuko uzo bifatirwa maze ubihanirwa. Uyu ni Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Ibiciro by'amazu bivana n'abayo bakora yarondera kandi nabo barikora baraca bazipangisha kuri menshi kubera bajya barihenda cyane bajya barashaka ko bahunganya amafaranga mugabo n'uwo bareka uretse ko batazobareka kuko amasapu azobanda yazokomeza ariko n'uwo bareka bica bibananira kuriye ajya amafaranga acahera mu mwanya muto rero nibaza yuko umuntu abona kure ntiyoshobora kubikora gutyo kuko baje bakazomusangayo bagasanga ntari mu nzira y'amategeko bazica mukurayo wamaze kuyikuramo wa wundi yarasanzwe ayirimo.
Ku bijanye n'itegeko ryoshirwaho rigenga uburyo ubukurikije amategeko bwo gupangisha amazu yo kubamwo no kutaduza uko bishakiye mu makaritsiye atandukanye ubushikiranganje nacho burabivuga ko gusa baba bashinga amateka ndetse n'abanyamategeko basaba ko buri karitiye yoshigwaho amafaranga ntarengwa yo gukodesha abagendeye uko inzu ingana n'uko isa ndetse nahiri. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Yarive ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi tuja mu rasirazuba bwa Kongo neza na neza muri territoire ya Masisi ndi mu ntara kivuye ya ruguru. Bamwe manya gihugu baho Masisi basubiye mu vyabo bavuye mu nkambi zugawe bavuga ko ubugarije nibazo byo gusubira mu buzima bari basanzwemo imbere yo guhunga. Jimmy Shukrani bakomera yabagendeye
kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi, centre ya Mushaki, nimwe muzakozweho n'intambara kuvaho M23 yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari. By'umwihariko kuri centre ya Mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga M23 n'imitwe wa Zalendo ndetse na FARDC kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Ibi byaterwaga n'uko Mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uvago mu Jarubaya na Masisi centre unduga komereza mu bice bya Bunyole, Ruvunda, Kirorirwe na Kausa, hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane gushobora gusanga 90% by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tukiyagera niko twasanze bimeze. Ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata, fromage n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa nubwo atari cyane nka mbere. Aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Aba baturage bavuga ko kuvaho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato. Gusa aha ntibyoroshye ku muntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radio cyangwa kumufata video, ubona ko buri wese abitinya. Madamu Ikizanye Gertrude n'umugore uri mu kigero cy'imyaka 34 wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika. Tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda. Yari yarahungiye Bulengo mu mujyi wa Goma.
Twarahungutse tugeze ino kuko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye, ntabwo byeze neza hejuru kubura ubyitaho nko kubibagara no kubisarura. Mbega ntabyo twasaruye, twashize no mu bucuruzi. Ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru yuko ubukene bumeze nabi. Naho twavuye muri Goma ino twari duhungukiye tuzi wenda ngo tuzabonamo ubundi buzima Imana ngo dusanga ibintu bikomeye tu krizi imeze nabi.
Uyu mugore wahise mu gucuruza indagara akabikorera hani Mushaki kubera kuba ataramenyera, avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa Goma nabo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka.
Amabanki wenda agafungure ntihabaho sirikulasiyo y'amakuta, wenda niho tuzabona ubuzima bwiza, wenda n'ubucuruzi bwacu bukagira inyungu. Noho ndi gucuruza indagara, amatomate, ariko haba igihe ntashye nta nubwo ngurishije hejuru yo kubura n'abakiriya hejuru y'amakuta gadahari. Abantu bose muri Mushaki nta makuta ahari.
Mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa Goma, hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse. Urugero ni Madamu Emerance Gasana, nawe wari warahungiye Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo, yabanje kutubwira uko yakiriwe. Nubwo kuri we ubuzima butoroshye,
tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu Mushaki twabashe kwakirwa neza kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya. Twarasize duhinze n'umurima w'ibirayi dusanga barawusaruye, tubashe kubabaza baratubwira natwe ngo ntitwamenya babisaruye, kuko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe ariko byagaragara yuko ari abazarindo bazisaruye kubera twasizeyo.
Hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba ko cyakorwa n'ubuyobozi buriho.
Iwacu Mushaki aratura kumenyera buhoro buhoro ubuzima tu ni gake gake, tuzi ko natwe bizagira igihe tukamenyera, ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta. Dore ngo umuntu afite nk'abana batanu ariko buri kuntu yabahaye bitewe n'uko amakuta yabuze, namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe.
Uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze, ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba Mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika nuko kuri ubu umutekano wagarutse muri iyi santere ituwe n'ibihumbi by'abaturage. Umuhanda uva Sake ugera Mushaki ugakomeza n'umutundi duce dutandukanye tuhakikije nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara. Urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Mushaki muri teritwari ya Masisi.
Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu. Ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ritangaza ko amategeko abuza abantu kunywa itabi bari mu mazu no mu bibanza bihuriramo abantu benshi amaze gukingira abanyagihugu barenga igice cya kane cy'aba ku isi kuva igihe hashigwaho. Ibindi kuri ino nkuru na Frederic Nkundikije.
OMS ivuga kandi ko iyo ngingo yatumye ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni bukingirwa impfu ziva ku myotsi y'abanywa itabi. itabi ababegereye bashobora guhema kuva habaye amasezerano abuza abantu kunywera itabi muri izo bibanza abantu imiliyaridi zitanu n'ibice bitandatu barakingiwe nayo mategeko izo ngingo zabaye uburyo bwa mbere bwo kugabanya abanywi itabi no kugarukira ubuzima bw'abanyagihugu imiliyoni miliyoni ku isi hose umuyobozi wa OMS Tedros Ghebreyesus mu ndwi zibiri ziheze yavuze ko abanywi itabi bagabanutse cyane ku isi hose
20 years ago today on the 27th of February
harahize imyaka 20 izo ngingo zifashwe zabaye ingingo z'akataraboneka mu mategeko mpuzamakungu zashizwe mu ngiro n'ibihugu 183 birimwo ibice 90 by'abanyagihugu bo ku isi hose kuba zitanguye gushigwa mu ngiro ibiharuro byatohojwe byerekana ko igitigiri cy'abakiri bato banywa itabi cyagabanutse cyane ku isi hose ivyo biharuro byerekana ko abanyagihugu imiliyoni 118 bahevye kunywa itabi ugereranije no mu myaka 20 irangi
years ago
izigwa byatohojwe byerekana ko kurima itabi bigabanya amasoko ngenderwa ko ubuzima arimo amatongo ashobora kurimwamo ibindi bifungurwa bikenewe mu buzima bw'abanyagihugu OMS ivuga ko ibihugu birenga 66 bimaze gufata ingingo ziririza gushimagiza no kuvuga neza itabi mu maradiyo no ku mateleviziyo umuyobozi wa OMS Tedros avuga ko itabi imaze kwica abantu isinzi kuko ritera indwara zikomeye zirimo umutima hamwe na kanseri
We have come a long way in the fight against tobacco.
Bavuye kure mu rugamba turimo rwo kugwanya itabi yamara n'ubu inzira iracyari ndende. Itabi gushika ubu rirabandanya kwica abantu imiliyoni n'imiliyoni kira mwaka. Nicyo kintu ca mbere gihitana ubuzima bw'abantu benshi kandi gishobora kwirindwa. Turateye akamo ibihugu byose kabisa gutera ibyatsi uburyo n'ugwenge bikoreshwa n'amashyirahamwe ahingura itabi kugira abandanye kuronka abanywa itabi benshi. Turateye akamo ibihugu byose bibandanya gukomeza ingingo zo kugabanya abanywa itabi zapfunditswe
OMS ivuga ko amashyirahamwe ahingura itabi abandanya guhonyanga no gushaka gukora ibintu biteye kubiri n'ingingo zafashwe zo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu ivuga kandi ko amashyirahamwe ahingura itabi abandanya gushuka abakiri bato no kurondera abayafasha kugwanya ingingo zafashwe Adriana Blanco umutegetsi wo mwishyirahamwe OMS ajeje gushyira mu ngiro no kubahiriza ingingo zafashwe kujanye n'itabi yagize ati
As we celebrate 20 years of the entry into
Muri iki gihe turiko turahimbaza imyaka 20 iheze izo ngingo zitanguye gushigwa mu ngiro biraboneka ko zagize uruhara rukomeye mu kugarukira ubuzima bw'abantu baharugwa mu miliyoni n'imiliyoni kandi zagize n'ingaruka nziza ku bihugu byakoze ibishoboka byose kugira ngo izo ngingo n'amasezerano kuvyerekeye itabi bifatwe
Ayo masezerano yo kugwanya amabi aterwa no kugwanya itabi yaratumye haboneka amategeko atuza utwigoro tw'amahinguriro akora itabi akoresha miliyoni n'imiliyoni y'amadolari mu isekeza ryayo ryo gukundisha abantu itabi
Tukivuga ku byo kubungabunga amagara y'abantu OMS itangaza ko indwara ya endometriosis irembeje abagore miliyoni 190 bari mu myaka yo kwibaruka indwara ishobora gutangurana n'imihango ya mbere y'umukobwa ikazorinda igera mu myaka yo guca imvyayoro akigwara inkuru ijo rya Amerika muri isomerwa na Themistocle Mutijima ikigali mu Rwanda
mu myaka 20 ishize Sharon Kechi Adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka 15 kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro
My mom specifically she didn't take it to be a serious thing.
Mama umbyara by'umwihariko niyabifashe nk'ikintu gikomeye. Kubyo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza. Kuko hari igihugero ukibaza uti kukarinjewe bibaho.
Ishami rya Roni ryita ku buzima rivuga ko indwara endometriosis yibasira 10% by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku 50% mu bagore nubwo iteje ako kaga ibura ry'imibare ya nyayo y'uko ihagaze muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu Burayi no muri Amerika
We have about 30-40% of our patients are
Kuva kuri 30 kugeza kuri 40% by'abarwayi dufite barwaye endometriosis
na abagore bari mu myaka y'uburumbuke. Bivugwa kandi ko 11% by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite indwara ya endometriosis itarasuzumwa. Ikibazo hano nuko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe nuko nta bumenyi abantu bayifiteho. Isuzuma ry'inzobere n'imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibikunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri Nigeria.
Abenshi hano kandi ntibabona endometriosis nk'ikibazo gikomeye. Aho niho Olivier Nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we Indo Survivors International Foundation baziramo. Uyu muryango yawutangije mu 2017 nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze, agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha.
When a young girl walks into a doctor's office,
nyinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye. Bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya.
Uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga 2000 kubona ubuvuzi ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu 1000 kuri iyi ndwara. Ukora kandi inama ngaruka gihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye.
When I joined and I met other women that
nyinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye. Bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya.
It just gave me a sense of belonging.
Nima kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo. Mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo.
Nwankutu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera, gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana, kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira.
Ijwi ry'Amerika no ngaha duce dusozera amakuru ya mbere twe tubafitiye muri kano gatondo. Reka nshimire abagize uruhara bose muri iyo kuri mikoro mari kumi na Diane Nahazwe na Nadia Taha yari mu buhinga bw'ibyuma, Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Twemwe ku izina ry'abagenzi bacu tubipfurije umunsi mwiza mubanye no mu byanyu. Ahanje turongera mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika.
tusikilize sauti.